ndabara makije mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio isanganyiro kazi mara no makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru yagize kubona Burundi bugiye kurongora umuryango umwe bwa Afrika kuvuga inekezo rya 15 kuno kwezi buna kajyo keza buronse ko gutorera umuti ibibazo bibuhanze mara no makuru muraje kumva ico bamwe n'abandi babivuga ko Bangumanya gihugu baba muri zone buterere mu gisagara cha Bujumbura iruhande kibanza cyagenewe gutabwamo imicafu bavuga ko icyo kibanza kitari gikwiye kwa mu mihana y'abantu kuko imicafu ishobora kubangamira amagara yabo ni mu gihe hari nabandi bavuga ko baharonkera ibintu bitari bike harimo ibyo kujya ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi buherutse gushyira umukono ku masezerano yo gufashanya mu kiringo cy'imyaka 5 mu itangazo ry'uko ubuserukizi ryo kuri uyu wa mbere Amerika ikaba yemeye kuzota miliyoni 156 z'amadolari hakurikijwe umugambi w'isi kubijanye n'amagara y'abantu. Kandi makuru kandi turagaruka no ku makuru y'inkino yaranze indwi twaraye turangije. Mu buhinga bw'ivyuma ni François Akimana kuri Micronicro VC niyo nkuru ndashoye kuba ikaze. Isanganiro ndasubiye kora mutsako no Burundi ugiye kurongora umuryango w'umwe bwa Afrika ngo nakajyo keza buronse ko gutorera umuti ibibazo bibuhanze ivyo bivugwa na Nestori Girukwishaka rongo umugambwe CNR mu gihe Burundi buzaba buramutswa uwo muryango kuvuga inekezo rya 15 kuno kwezi asigura ko Burundi buzohura kenshi n'ibindi bihugu bikomeye maze bukerekana icyo bushoboye nango bagasaba icyo ivyo bihugu byofasha Burundi yongera ko kandi ko ari kajyo keza gukomeza imigenderanire n'amakungu
Novuga ati numwanya Burundi buronse wo gushinga icumo mu mashinga. Mu bisanzwe ico turindiye niki nuko Burundi bwofata akakanya akakajyo buronse kugira ngo ushobore gukomeza imigenderanire. Kugira ngo buharonkere ibihugu n'amashirahamwe bofashanya mu iterambere no mu gutorera umuti ibibazo bihanze kino gihugu. Muri azo turi mu bibazo byinshi, ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'amahera njabukamazi uguhanahana ivyiyumviro no kungurana ubumenyi kugira ngo igihugu cubakike neza hariho ibibazo dufise byo mu karere ibibazo mubona bivugwa by'umutekano ibibazo by'imigenderanire ibibazo by'imbibe n'ibindi n'umwanya mwiza uko ivyo bibazo bitorega umuntu n'umwanya mwiza yuko Burundi bwereka makungu yuko bufise nabwo ico bushoboye bushobora gufashisha ibindi bihugu hamwe ivyo bindi bihugu navyo bikaca biharonkera uburyo bwo nabwo ko bushobora gufashanya n'u Burundi kugira ngo ibibazo bimwe torego umuti igikenewe rero nuko Burundi bwofata uwo mwanya buronse neza bukaza burashiramo nabantu bafise ubumenyi bafise ubushobozi bwo gushobora kwereka amakungu n'akarere yuko Burundi bukeneye gufashanya yuko bwiyuguruye ku Burundi bukeneye gukorana n'ibindi bihugu kugira ngo bufashe mu gutorera umuti ibibazo bifise ibindi bibazo natwe badufashe gutorera umuti ibibazo dufise nuko vyogenda kandi turazi yuko vyoshora kugenda neza no munigi Burundi bwarongora ishira hamwe ya yase mwarabonye yuko ariho bitari bike bishora kuba bwarumwe no buturiteze yuko dushaka kunguka byinshi imbere gusumba uko ubu ni ku rwego rwa Afrika si ku rwego rw'akarere gusa ni rwego runini bishora guca byoroha nuko Burundi buzabura ronka imibonano n'ibihugu bikomakome vya rutura mu manama ya rutura Burundi bukajamwo bukagira ivyo bushikirije bukagira ivyo busavye hanyuma ibibazo ubuhanze bagafashanya n'abantu kugira ngo bitorege umuti.
Nagishira hamwe Peace Burundi ribona ko Burundi buzunguka byinshi hatibagiwe kugira ishusho nziza mu makungu. Jean-Marie Ndwimana arongoye gushira hamwe akabona ko Burundi buzaba bifise ijambo mu bihugu byo hanze agahamagarira abunganira umukuru w'igihugu gukora cyane kugira ibikorwa bizogende neza.
Ni iteka n'iteganyo by'igihugu ni umunezero n'ibyishimo ku gihugu no ku Barundi hose muri rusangi kuko kona Burundi bwarabyizewe cyane cyane buserikwe na nyine cyora mukuru w'igihugu General Major Basi Ndayishimiye kugira garongo rumwe bwa Afrika numugisha aha rero Burundi buzakora ibikomeye Burundi rero buzoba bufise battle commandement kugira ngo bufashanye n'abatwara inyo African bose bazoba barongona nyine cyora mukuru w'igihugu cyacu Burundi kugira ngo batorere umuti ibibazo bitandukanye biranga ibihugu bimwe byo muri Afrika buseruko reka no muri Afrika muri rusange hama kandi Burundi ukibuga cha politiki na diplomatiki mpuzamakungu buzoba bukomeye cyane buzoba bufite ishusho nziza kuko mu bihugu bya Buraya mu bihugu by'Abanyamerika mu bihugu bya Aziya Burundi buzogenda ubiserukiye New African kandi ni shusho nziza ku gihugu cy'u Burundi. Aha rero Burundi buzoba ari umuserukiza akomeye muri indimi ya Afrikaine kandi umuserukiza akomeye muri ibyo bihugu bya gutura kugira ngo habeho intererano zacu z'abanyafrika z'abarundi. Ibi rero ni iteka n'iteka n'umugisha ku gihugu. Turabona kagohe inzego z'u Burundi cyane cyane zirongwa n'inyinshi bari mu kuri gihugu cyacu z'uko joja ku kivi joja ku kivi rwose barundi aserukira barundi ariko arafise abunganizi nibahaguruke bakore bamwunganire bamufashe ikirwa byose byotuma byigwa bikogwa ko kugira ngo Uburundi butere imbere.
Naye kubwa Dr. Guillaume Ndayikengurutse muhinga mu vya politique n'imigenderanire uwo muryango umwe bwa Afrika ngo ntushobora gutera umuti ibibazo bihanze uwo mugabane mu by'ubutunzi n'umu vya politique mu gihugu bigize uwo muryango bitarabitorera umuti ubwavyo. Dr. Guillaume Ndayikengurutse akava ko umuryango w'umwe bw'ibihugu vya Afrika utateye ntambwe kubera ko abarongoye ibyo bihugu batigeze bicara hamwe ngo barabe ingene uwo muryango wo kwiyubaka.
Hariho ibibazo byinshi ibihugu byo muri Afrika bifise mu kwitunganya kwavyo mu by'ubutunzi mu bya politiki, akaba n'ibibazo byinshi ibibazo byo muri Afrika bifitanye hagati yavyo. Ugaca usanga hari utugwitugwi twinshi muri iyo Afrika tuba dufise uko tubona ibintu nuko twovuga intego rusangi, ugasanga wanashaka ivyo bihuza ivyo bihugu kenshi ntibishobora gutuma Afrika nk'umugabane ishobora gutera imbere. Cyokogwa rero no kugerageza kubanza gutorera umuti ibyo bibazo ibihugu bikitegura kugene byitunganije bijanye no gukomeza inzego bijanye no gukomeza amahoro n'umutekano kurondera by'ukuri iterambere, hanyuma bikongera rero bigaca byitunganya no mu bijanye n'amatwara gucyo o bigashobora gushika muri uwo mugabane wa Afrika ari ibihugu byiteguriye by'ukuri kugutera imbere. Umugambi nk'uwo ntawo ushingira ku muntu, niwaba ushingiye ku muntu umwe, uwo muntu umwe aza akamara imyaka karengana wose umugambi woshobora guhurira ko n'umugabane nka Afrika, no kuvuga umwanya n'uwundi uragwa mu mazi. Ariko rero ntitwodeha ko hari inyungu z'ibihugu bitandukanye, harimo n'ibihugu biri inyuma y'umugabane wa Afrika usanga zishobora kuza kubangamira iterambere rya Afrika nk'umugabane. Ivyo rero bizokwamaho kuko mu migenderanire hagati y'ibihugu inyungu z'igihugu ikinakiriya zama ziriko ziranigana n'inyungu rusangi, ivyo bizokwamaho. Ikiba gisigaye ni ugutegera icyo kintu bafata ingingo bakacishyira mu mutwe ko izo nyungu zizokwama zija imbere zirengera inyungu rusangi, hanyuma bakitunganya by'ukuri ku buryo bw'uko bashobora kugira ijambo rimwe bashikirije ku izina rya Afrika, Afrika nayo nyene ikarishigikira mu gihe baba ariko barahangana n'izo nyungu z'ibihugu biri nyuma ya Afrika.
Uwo muhinga akavuga ko kugira Burundi buzoshike ku migambi bunayishyire mu ngiro bizovana n'ingene bwiteguye n'ubu nyene tumutega amatwi.
Niteka ku gihugu kubona cizegwa kugira kirongore umuryango wa Afrika ntibishika kenshi, nibaza ko bishobora gushika nka rimwe mu myaka 50 ko ibihugu byose bigize uwo muryango bihamagariwe umunsi w'izina kuzofata icyo kibanza. Niteka rero ku Burundi kubona Burundi aribwo buramukiwe. Mu bijyanye n'ibyo twakwitega hajya umwaka ni muto cyane, hanyuma umwaka ni muto cyane, hanyuma uko igihugu kiba cyitunganije kugira gishobore kwishura kuri ibyo bibazo byo bihanganye umuryango wa Afrika ufise ni ikintu gikomeye. Uno munsi rero ibyo twakwitega bizoboneka bifise ingufu zingana n'uko twiteguye uno munsi kugira uwo mwanya muto dushobore kugira icyo dukuyemo. Ariko nukuraba ibibazo uno munsi Afrika ifise, murabona deja ibibazo biri mu karere, ibibazo bikomeye bishobora kuba intambamyi kugira dushobore gushikira umwimbu uboneka muri uwo mwaka umwe. Vya bibazo biri mu buseruko bwa Afrika y'ubuseruko canke ibibazo usanga Uburundi bushobora kuba bufitaniye n'ibindi bihugu, ico ni kintu kimwe. Mugabo Uburundi buzoboneka buzoja ku ikarata mpuzamakungu, hanyuma hazokorerwa ibikorwa bikwiye byinshi ngaho i Burundi bishobora kuzuzana karusho mu bijanye n'iby'ubutunzi.
Isanganiro inami sumbingimba.
Hadi sanganiro anu makuru tukwa bateguri ya rabandanya uwasirukizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi buherutse gushyira umukono ku masezerano yo gufashanya mu kiringo cy'imyaka 5 Amerika ikaba yemeye gutanga miliyoni 156 z'amadolari hakurikijwe umugambi w'isi ku bijanye n'amagara y'abantu umugambi witwa America First mu itangazo ry'ubwo bushikanganje cyo kuri wa mbere bukaba bumenyesha ko aya mafaranga azofasha mu gukurikirana indwara z'ibiza kugwanya indwara ya sida na malaria ku rugero rw'imiliyoni 129 z'amadolari muri ico kiringo nyene cy'imyaka 5 Leta y'u Burundi nayo yemeje kongereza uburyo ishyira mu kuvura abanyagihugu ku rugero rw'imiliyoni 226 z'amadolari y'Abanyamerika mu kongereza uburyo Leta ishyira mu gisata cy'amagara y'abantu mu myaka iheze. Nayo bamwe mu banyagihugu baba muri zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ruhande kibanza cyagenewe gutabwamo imicafu ntibabona kumwe ibijanye no guta imicafu muri ico kibanza. Abaganire n'isanganyiro kuri uyu wa mbere bavuga ko ico kibanza kitari gikwiye kuba mu mihana y'abantu kuko imicafu ishobora kubangamira amagara yabo. Abandi nabo barashima ko ico kibanza kibegereye kuko ngo bashobora kuja gutoramwo ibikoresho ivyo kurya n'ibindi. Ikigo kijejwe uburaro Obuha kikaba kiriko kiragerageza gutunganya neza ico kibanza kugira haboneke kibanza cagutse co gusukamwo iyo micafu nubwo bagenzi bacu batorohewe gukorera muri ico kibanza. Ni mutwaza Alexis Ndayisenga.
Ugeze hafi ya hari kibanza cyagenewe gutabwa nk'imicafu kiri muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ubona imidugu itwara imicafu ishika mu kibanza nyezina bigoranye biturutse ku ibarabara ryinjira ryononekaye. Iruhande yaho ubona imashini n'imodoka zibazazanya amabuye byo gukoresha mu bikorwa muri icyo kibanza. Twahashitse nk'isaha zitanu z'agatondo ko kuri uyu wa mbere tugerageje kwinjira. Umukozi w'ikigo Obuha kijejwe uburaro n'inyubako aratwankira gukora ariko yatumenyesheje jeko bikogwa biriko birakogwa ari mu ntumbero kurondera kibanza cyagutse cyo gusukamwe iyo micafu. Ivyo navyo ntibitahugwa kumwe na bamwe mu banyagihugu bahegereye nubwo batashimye kuvugira ku vyuma vya radio televiziyo Isanganiro. Bamwe babona ko iyo micafu itobandanya itabwa muri ico kibanza kuko ngo ari mu mihana y'abantu bakagira impungenge ko bizogira ingaruka mbi ku magara yabo. Kurundi ruhande abandi suko babibona kuko ngo ico kibanza kibafasha gutunga imiryango yabo bagatanga karorero ko bashobora gutora amakara muri ico kibanza ivyambagwa ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho. Amazi mabava muri ico kibanza atemba ajya muri imwe mu mifurege iri imbere y'inzu z'ubudandarizo hamwe n'inzu z'abantu.
Arakoze Alexis Ndayisenga. Twandaniza n'amakuru y'Ingozi aho ivyapa biri mu gisagara cya Ngozi bicafuye canke vyataye igihe biri kurarandurwa na komine Ngozi igaca ibigurisha nyuma y'aho ikiringo c'indwi zibiri bangine ivyapa bari barahawe na musitanteri wa komine Ngozi cyo gukuraho ibyo vyapa canke bakabisiga kirangiriye. Dominique Nikugiyayo musitanteri w'iyo komine akavuga ko amafaranga azuvamwo azohemba bariko barabirandura yandaje mu kigiga cya komine. Bamwe muri bangine ivyapa bavuga ko iyo ingingo watayimenye. Apollinaire Muzagara.
Ico gikorwa cyo kurandura ivyapa cyatangujwe kuri wa gatanu na musitanteri wa komine Ngozi aho bita kuri plage hepfo ya lise Don Bosco usohoka igisagara cya Ngozi uja mu gisagara cya Bujumbura. Mu vyapa byaranduwe harimwo binini binini bimwe bitari bigifise icandiko na kimwe. Vyinshi ni vy'amashirahamwe agikora eka n'ayatagikora ngaha mu Burundi. Ijambo yashikirije Dominique Ndikugira arongoye komine Ngozi avuga ko ikiringo yari yatanze c'indwi zibiri kugira abanyene ivyo vyapa babisige neza canke bavyikurireho caheze. Akamenyesha ko komine zoca ibigurisha kugira abariko bakora ico gikorwa bahembwe ayandi asahirize komine mu bikorwa vy'iterambere. Kubidoga ko batamenyeshejwe iyo ngingo Dominique Ndikugira arongoye komine Ngozi avuga ko yabimenyesheje bikwiye mu manama atandukanye mbere harimwo n'aya abanyagihugu bose bo muri zone Ngozi bari batumiwe. Ivyo vyapa bikaba biboneka ku bwinshi na cane cane ku bwinjiriro bw'igisagara ca Ngozi uva i Bujumbura canke igitega ndetse ni muyinga Ngozi. Ponare Muzagara, Radio Isanganiro.
Arakoze Apollinaire Muzagara. Mu gisata c'inkino turangiza n'umakuru, umugwi aremesha mu rukino rwa basketball niwe watahukanye kuri uyu w'Imana igikombe c'iganwa rya Road to Amster Basketball League ritunganywa mu ntumbero yo kurondera imigwi ibiri izo kwitabira higanwa ryo mu cicaro ca mbere umupira w'amaguru. Higanwa ryo mu cicaro ca mbere Primus League ryari rigeze ku ndwi igira 20 mu mpera y'indwi iheze. Urukino rwari rwitezwe rwahuje umugwi wa Flambeau Centre awatsindiwe muhira kuri stade Ingo. Ngoma n'umugwi ya Vitaro FC ku gitsindo kimwe kubusa. Ryaranze izo nkino twabiteguriwe na Jean-Marc Vianney Ngendakumana.
Urukino guguruye iyo ndwi ya 20 mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere Primus League gwakiniwe kuri Stade Urunani ku munsi wa gatanu, aho umugwi w'igipolisi Rukinzo watsindiye Beje Green ibitsindo 4-2. Kuri ico kibuga nyene ku munsi wa gatandatu hakiniwe inkino zibiri. Mu rukino rwa mbere umugwi w'igisirikare Muzinga watsinzwe na Vision FC ibitsindo 4-1, mu gihe mu rundi rukino gwakinywe umugwi wa Burundi Sport Dynamique watsinzwe na Message Ngozi ibitsindo 3-1. Ku munsi wa gatandatu kuri Stade Ingoma Garage Express yanganirije ubusa ku bundi na Olympique Stade, mu gihe umugwi wa Grenoir The Fighters imbere y'abarorerezi babo ku kibuga cha Nkurunziza Peace Park Stadium yatsinze Ngozi City ibitsindo 2-1. Ejo ku munsi w'Imana hakinywe inkino zitatu, aho imigwi yose yagendewe yatsinzwe imbere y'abarorerezi bayo. Kuri Stade Gatwaro mu Kayanza, umugwi wa Kayanza United watsindiwe na Musongati ibitsindo 4-1. Bumamuru itsindirwa kuri Stade Urunani n'umugwi wa Inter Star ibitsindo 2-1. Mu gihe mu rukino rwari rurindiranwe igishika gwakiniwe kuri Stade Ngoma, Flambeau du Centre yatsindiwe na Vitaro igitsindo 1-0. Umugwi wa Egrenoir niwo uri mu kibanza ca mbere vyifata kibanza n'amanota 58. Flambeau du Centre iri mu kibanza ca kabiri n'amanota 48. Ikibanza ca gatatu gifiswe n'umugwi wa Bumamuru n'amanota 42, mu gihe umugwi wa Beje Green ubarizwa mu kibanza ca nyuma n'amanota 7. Gushika kuri uno mwanya, umusatirizi w'umugwi wa Egrenoir Abedi Neza niwaza kwisonga ry'abakinyi bamaze kwinjiza ibitsindo vyinshi bishika kuri 16, agakurikirwa na Jean Bosco Niyonkuru umusatirizi wa Flambeau du Centre afise ibitsindo 12. Mu mpira w'amaboko basketball, umugwi wa Remesha ni watahukanye kuno w'Imana igikombe cy'iganwa rya Lord to Amstel Basket League ritunganywa mu ntumbero yo kurondera imigwi ibiri izo kwitabira ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere. Ukaba watahukanye ico gikombe usezere mu gwa Rezipo w'igitega ku manota 77-66. Ikibanza ca gatatu catahukanywe n'umugwi w'Urunani B watsinze Dinamo B ku manota 79-77. Izo nkino zose zikaba zakiniwe ku kibuga ca basketball kiri ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Mu ijambo yashikirije icegera curongoye ishiramo ry'umupira w'amaboko mu Burundi basketball, Jodase Rukundo akaba yasavye abarongoye intara ya Gitega gufasha kugira ico kibuga gisakaye cabomowe n'umuyaga mu mwaka 2023 giherahezwe kubakwa.
Arakoze Jean-Marc Vianney Ngendakumana. Ni hano cyo turangiza no makuru tako turabashikiza. Ndabashimire mwese mwateze abiri mwakumashikizo nanje Clovis Niyonkuru mwandagimutega matwiganyo bya radio Isanganiro.